Safe food, safe kitchen, Kirundi language. Ibiribwa bitonona ubuzima bibereye ni ibitetswe. Bimwe bimwe mu bifungurwa dukwiye kubibika ahakanye muri frigo canke ahakanye cyane mukumba ko hejuru cyane kari muri frigo kugira dukomeze kubikingira ngo imigera no dukoko bisanganywe ntibibandanye kugwirirana kuko byotera ingwara. Icumba cyo hejuru muri frigo gikanye cyane kenshi na kenshi giherera hejuru y'uduserama two muri frigo. Ibifungurwa bibitsweyo bihinduka nk'ikibuyebuye kandi bishobora kubikika kumara igihe kirekire. Imikate nayo nyene irashobora kubikwa aho hejuru hakanye cyane. Uburyo bubereye bwo kworosha inyama yahindutse ikibuyebuye n'ubu. Kuzimanura mu cyumba gikanye cyane zikaja mu gaserama ko hasi umunsi umwe imbere yo kuziteka. Shira inusu y'amazi mu icupa rimwe rimwe ubishire mu kumba ko hejuru muri firigo gakanye cyane ucuronka urubura rwo gutekeramwo ibifungurwa utwara ku ishure. Ibifungurwa bikwiye kumara igihe gito muri firigo ivyo kurya bitetswe mu nyama, amata hamwe na magi bikwiye kubikwa ahakanye cyane. Ivyatetswe vyopfundikirwa mu kantu karumije neza bikabikwa ku gaserama ko hejuru muri firigo kure y'ibiribwa bibisi. Inyama uhavuteka wozibika ku gaserama ko munsi kugira amaraso yazo ntajojotere ku bindi biribwa. Ivyamwa bibisi hamwe n'imbogaboga vyobikwa mu twumba duherereye hasi muri firigo. Ibiribwa bitetswe bimara iminsi ine gusa muri firigo. Ivyo kurya vyahinguwe biri mu macupa canke mu mikebe, no kuvuga ibikopo, akarorero nk'isosi, confiture, bikwiye guca bibikwa muri firigo iyo bimaze gufundurugwa.